mubandanya mwumviriza ijwi rya Amerika. Miwe neza nchuti muri kumwe natwe mu biganiro vyino genekerezo rya 28 z'ukwezi kwa kane kwa 2017 muri cya 18 ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na Jewe Diane na hazwe ndongo y'ibiganiro vyino mwanyu.
Hariho nk'uwo ushobora kubona ubuzima bugiye kumusubirana inyuma akaca afata nyine akaca mabwa umarara nyine kugira arondere ibindi bizomufasha bimufashitse na wa mwana wa tubarabyaye.
Inumwe manyagihugu wo micungararo yo mwikambi y'abakongomani ya Gasogwe iri mu ntara ya Muyinga avuga ko kibazo c'abigeme bariko barajuragirika barera abana bavyaranye nabo bakongomani mu kubahendesha ko bazobatwara hanze. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Hagataho turi ku munsi wa gatanu tubafitiye na kanya ko kubatahiriza abanyu. Ariko imbere y'iyo nkuru imwe yo mwikambi iyo mu ntara na zibiri zo mwikambi ndabafitiye mbanze ndabwire muri make ko Raila Odinga inzobere mu vya politika akaba kandi yarigeze kuba n'umushikiranganje wa mbere w'igihugu cha Kenya yagenywe kuri uno wa kane guserukira imigambwe igize Urunani National Super Alliance mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi kwa munani mu gihugu kwa cha Kenya. Ivyo vyabereye mu ikoraniro ry'urwo Urunani ryabereye ku mugwa mukuru wa Kenya i Nairobi. Muri ayo matora Raila Odinga kazoserukira urwo Urunani mu guhiganwa na Perezida Uhuru Kenyatta nk'uko vyari vyagenze mu matora yo mwaka wa 2013. Abanyepolitike batanu bakomeye batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kenya bavuga ko bizeye ko Urunani rwabo ruhagije kugira ngo batsinde umugambwe uri ku butegetsi muri Kenya mu matora azoba ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 8. Userukira Somalia hano muri leta z'umwe za Amerika Ahmed Ise Award yatangaje ko ibiro bijejwe ingenzi ku mipaka vyasohoye urwandiko ruvuga ko ivyo biro bitazosubira gufata abimukira b'abanyesomalia bibakuye mu bibanza bakoreramo canke mu mihana yabo. Yamarugo urwandiko ntaco ruvuga ku bijanye n'uko amategeko mu rusangi yoba yahindutse. Award avuga ko iyo ngingo yasohotse nyuma yaho ibiro vyiwe bisabiye insiguro ku banyesomalia bashika kuri 11 bafashwe mu misi iheze bakuwe mu mazu yabo. Ni mu gihe amategeko y'ikigo kizejwe abimukira avuga ko ufashe yarenze ku mategeko ashobora guhagarikwa agapfungwa canke akakwa uburenganzira bwo kuba muri Amerika. Aha tukibutsa muri make ko leta ya Amerika yatangaje mu misi iheze ko abimukira 5,000 baturuka muri Somalia bari ku rutonde rw'abazokwirukanwa ku butaka bwa Amerika. Abashika ku 237 bakaba baramaze kwirukanwa. Igihugu cy'u Burusiya n'ibihugu vya Buraya vyaraye bihanganye mu nama yabereye i Moscow mu Burusiya mu kubijanye n'umutekano ku mugabane wa Buraya mu bihugu vy'Abarabu no muri Asia. Iyo nama yariramutse yihweza ibijanye n'uburyo ibintu vyifashe muri Siriya hamwe no kwagura ishirahamwe rijeje umutekano ta. Muri iyo nama yari imaze iminsi ibiri Sergio Lavrov umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burusiya n'ayandi makungu yagabishije kubijanye n'iterabwoba riteragiyongera hamwe n'intureka ku isi yose. Inyuma y'amasaha make gusa Lavrov abunanye n'umushikiranganje wo kwivuna abansi wa Israel yaciye itera za Misiri ku bubiko bw'ibigwanisho vya Irani. Umuhinga Alexei Malashenko akavuga ko ivyo bitero ari vyerekana ko imigenderanire itifashe neza hagati y'Urusiya, Israel na Irani. Na kubijanye n'imigenderanire hagati y'Urusiya na OTAN, umuhinga uwo nyene avuga ko bisa nuko atakwizerana kuri hagati y'izo mpande uko ari ziriki. Nchuti ziju ya Amerika, mwandanya mutu kumvakure FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwe mutu kumva muri mu Rwanda, mutu kumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Murashobora kandi kumva ibiganiro vyacu muri iganino mu makungu muce ku rugaga kuri internet ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na ku rugaga kwa Facebook amakuru y'ijwi ya Amerika muyasoma kuri VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
ikiganiro cyacu tugere mu ntara ya Muyinga neza na neza muri commune ya Gasogwe ivugwa mu ikibazo c'impunzi z'abakongomani baba mu ikambi Gasogwe babangamiye abigeme baba mu micungararo y'iyo kambi izo mpunzi zibabeshesha ko bazobatwara hanze mu nyuma bakabatwaza amadaha abo bigeme bati biratugoye ariko nta kundi turikeneye ivyinshi muri no nkuru y'umunyamakuru wacu Moyizi Misago akorera mu ntara ya Muyinga
bamwe mu bigeme baba mu icyungararo y'ikambi ya Higasogwe usanga barabyaranye nabo bakongomani ivyo byabitegwa nuko usanga abakongomani bagiranira imigendanire myinshi nabo bigeme nkuko bivugwa n'abatware baho akarero ni kugacimbira kirinzi aho harugwa abigeme bane bamaze kubyarana nabo bakongomani abenshi muri abo bigeme basabana bakiri bato bari hagati y'ukwezi kumwe n'umwaka abakongomani babyaranye nabo bigeme barabatanya abana maze baca bajya mu mahanga ivyo bica bituma abo bigeme babura abo bafashije mu gutunga abo bana abo bigeme bakavuga ko bababajwe no kubona abo babyaranye batakiri kumwe kugira babafashe narejya basanzwe bari mu bukene abaganiye n'ijwi rya Amerika bavuga ko abo babyaranye bagenda babijeje ko bazobafasha nibashika iyo bajya
uraje umwana nise umwana nibifashisho by'umwana atarosi cyajya ni cyakibazo nyene umwa umunyina wiwe abari karahangayika sigaye yumva ati jewe ndagowe se w'umwana iyo byaba bikunda nanje twari kujana ha handi umwana akagira se na nyina ikironi cyakibazo cyawa nyina w'umwana gahamuka bikaba ibindi bintu akagira ikibazo agasigaye yumvira bwa ubabare yagize n'ukuntu se w'umwana yamusize
yagiye Canada gusa sinzi ukuntu bigiye kugenda nyene nzabyifatamo nkuko byashitse
nubwo biruko bamwe muri abagabo bagenda bafashije abo babyaranye akarero ni Agripine ntiranyi bagira yagize amahigwe wo babyaranye yasize amufashije
yari yashoboye kumbwira ati rondera ahantu ho kurima ibintu bizofasha umwana mu minsi bizashika nkaba ntari ngaha nari narimwe mutwe barashoboye kumfashisha nzoba ndadukoresha nyene nkuko yatunsigaranye
bamwe muri abo bigeme ku by'ubwo buzima butaborohereza usanga bajya mu bikorwa by'ubumaraya mu gushaka gukemura bimwe mu bibazo bibugarije nk'uko bivugwa n'uyu munyagihugu
hariho nk'uwo ushobora kubona ubuzima bugiye kumusubirana inyuma akaca afata nyine akaca mu bwa bumaraya nyine nk'uko kugira arondere ibindi bizomufashe bimufashitse na wa mwana wa tubarabyaye
n'umwanga mu micungararo yanyu ko mwegere iyo kambi ivyo bintu birahari bimeze gute
ivyo bintu nyene birahari mugabo gusa nyene si cane
mu gihe abo bigeme batakiri kumwe n'abagabo babyaranye bafite amakenga kuri kazoza kabo bana bareze Kwizera Natali afite impungenge nyinshi naho uwo wabyaranye yamwijeje kumufasha
naho tubasiganye batwijejeje ugasanga umutima ugumye uhagaze nyene kubwayo matongo kubera ubu mu Burundi bavuga ati umwana n'umwana n'umukobwa aratora itongo mwana kubye amatongo ne wumva byogenda gukinda mufise atatongagira kandi wumva ko umwana ari umwana nyene impungenge ntizishobora kubura mu mutima we wanje nanjye ndavuga ngo iyo vyabikunda ko batujana bo dutwaranye n'abana biwacu
basaza babo birashika bagaturubika basikabo bivanye nabo bana babo nsaguye Jonas ati bene abo bana batagira base kenshi birashika bagatera ingorane z'amatongo
kiri impungenge ishobora kugira kuwo mwana nuko je yamuzanye ntazise yumva ntiyombera mu rugo ni wa wundi nyene cyusanga itongo muca muri gabura kandi bitari kuriko mushobora kuri gabura cumwirukana akahaba uwo mushikanda tuza kungora yarinza byara mu gahinga
naho atabikigira bafise abajeje intwaro muri commune Gasogwe bavuga ko hari abakongomani baba mu ikambi bishika bakabyarana abigeme b'abarundi kazi abatware bakamyesha ko kenshi izungorane atazubamenya nubwo zoba zihari icyo bikoze abajeje intwaro bafasha bene abo bana mu kubandika mu gitabo cyabo kugira babaronse impapuro z'amavuko hama baronke uburenganzira bwabo Sive Misago umuhanuzi wa Musanteri ajeje intwaro imibano n'imico kama avuga ko abo bana bakurikiranwa mu ikambi n'ishyirahamwe impuzamakungu ryita nk'impunzi
iyi birashika ugasanga hariho abo abashoboye kubyarana nabo bakongomani hanyuma nuwo mukongomani agahava agenda no mu bihugu byo hanze wa mukobwa na wa mwana bagasigara twebwe icyo nta ngorane nyinshi tuturabona apfutse ku Murundi mugabo ise ari umukongomani baraza ngaka ikomine bakabandikisha bakabahana rugero papuro rwemeza amavuko y'umwana abo bana hajya mu ikambi wabo bakurikiranwa na HCE ibijyanye n'ibyo gukurikirana ibyo by'amagara yabo hamwe n'iby'amashuri ibyo bibera mu ikambi wabo.
Ayandi makuru twahawe n'abajeje intwaro ku rwego rwo hasi nuko usanga kenshi abakobwa byara n'abakongomani ari aba ku mitumba yegereye ikambi yabo igasogo mu ntara muyinga mu buseruko bushyira uburaruko bw'u Burundi muwezi misago ijwi rya Amerika.
Urakoze Moise Misago. Dutandukire rero ayavugwa mu makambi tuyahere mu ikambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda. Indere y'ugwaruka mu ikambi ya Mahama ni igikorwa kitoroshe bivugwa n'abavyeyi bahungiye ngaho, kiretse rero abavyeyi babona ko kwita ku rutare kugira ngo abana babo ntibagwe mu buhumbu barasahirijwe n'imihari ya Katolika kugira ngo ugwaruka rubandanye rufise indero nziza. Muti babigenza gute? Umunyamakuru wacu Desire Hatungimana arabitugira kumuriri.
Ikambi ya Mahama yakiriye impunzi z'abarundi irimwo ugwaruka rwinshi cyane rufise imico itandukanye. Harabaja ku ishuri barenga 18,000 nkuko tubishikirizwa n'ishyirahamwe ADRA rijejwe inyigisho muri iyo kambi n'abandi ataco bakora. Aho muri iyo kambi ya Mahama hari n'urundi gwaruka ruhurikiye mu mihari ya Katolika, Mouvement d'Action Catholique mu Gifaransa. Abo bo mu mihari barafitiye akamaro kanini bagenzi babo na cyane cyane ku mpanuro zijanye n'indero nziza babaha. Si ibyo gusa kuko ubwo gwaruka bwo mu mihari rurakora n'ibindi bikorwa by'utwigoro nk'uko uno musore wo mu muhari wa Jeke yabishikirije ijwi rya Amerika.
Icyo ufasha urundi gwaruka urigisha kwitanaho gufashanya kuko dufite n'ikivugo kivuga ati bahuwongere ufashe tugukora service kenshi twitanaho tukakora bonaxio kenshi kandi tukitaho ekleziya tukitaho n'igihugu cyacu.
Ngaha mu nkambi birabafasha cyane.
Ngaha mu nkambi biradufasha cyane kuko benshi baramaze no kudutahura, mbese nuno munsi tugeze ku rwego rushimishije kuko twaramenyekanye aho twagenda dukora ama service menshi kandi benshi barashima icyo tumaze gufasha. Nk'ubu ngaha mu nkambi twarashoboye kubakira abantu amazu, turabahomera amazu, hari abo twubakiye amaziko atwara inkwi zikezike. Ibyo byose ni ibintu byagiye byerekana yuko umuhari hari icyo ushobora gufasha kuko twibumbiye hamwe turaheza twumvikana icyo dushobora gukora nk'abakristo.
No mu muhari w'abasaveri bamenyesha ko barangwa n'ibikorwa byiza kwitaho abari mu bibazo no guhanura urundi gwaruka.
Nk'uko kivuga cyacu kibivuga ngo urukundo iminsi yose, twebwe ibikorwa dukora ni iby'urukundo cyane cyane iyo tubonye nk'umuntu agowe dufate umuntu nk'umutama cyangwa umutamakazi adashoboye kwihomera akazu gusubiriza icyondo cyane afite akazu kadahomye neza, turagenda tukagahoma gutyo tukaba tugaragaje umutima w'urukundo cyangwa uwagize ikibazo kanaka nk'uburwayi ari mu bitaro. Na cyane cyane muri ibi bihe turimo bitoroshye by'ubuhunzi kenshi turabagarukira ko kuko dushoboye.
Wafashe iki ko namwe ataco mwamwirengeje?
Biragoye ariko mu nkambi ya Mahama urabona kenshi dutunzwe n'intete. Twebwe niyo bitugora turaraba ingene tubigenza, ugasanga umwe wese arakamase nk'agashi k'ibigori akagashira uwo muntu nawe akabasha kukagurisha akagira ikindi yifashije, kuko nk'umugwayi murazi ntiyoshobora kurya intete agwaye biranka kwa zirya.
Wahoze aserukira ugwaruka ngaho mu ikambi ya Mahama mugabo aherutse gusubizwa kubera yubatse ugwiwe, arashima cyane igikorwa cy'ugwaruka ruhurikiye mu mihari ya Katolika. Kadoni Kumana amenyesha ko ugo gwaruka rumaze gukura urundi runganwe rwago mu ngeso mbi nk'izo kunywa ibiyayura mutwe.
Imihari irafite icifasha rwose cyane kubera n'abana usanga bari bafite indero rukristu bahanura abandi kuvyerekeranye ingeso mbi biciye mu ijambo ry'Imana, na cyane cyane nk'ukungana usanga ahantu mu nkambi ubuzima bugoye ariko asanga ugwaruka kwigenza nabi, ariko ugwaruka iyo rubye mu migwi ya Ekleziya Katolika mu mihari hariho indero nyinshi ruhakura gikristu ndetse n'indero runo.
bakabera karorero koko urundi gwaruka mu nkamba
bakabera karorero urundi gwaruka kandi bakanagerageza guhanura urundi gwaruka ruje kwishure ruve mu biyobyabwenge ruve mu busambanye n'ibindi
kiretse imihari ya katolika ifasha gwaruka mu ndero aho muri yo kambi ya Mahama ikindi gifasha mu ndero y'inkumi n'imisore yo muri yo kambi ni imigwi y'inkino cyo kimwe n'imigwi y'imico ndangakaranga Desire Hatungimana I Mahama kubwijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara inkuru ya kabiri ivugwa mu ikambi ni inkuru y'impunzi z'abarundi induta muri Tanzania bagize iminsi bomogwa n'inzara bakaja kuronderera ico rirenza mu yandi makambi ari mu bindi bihugu ni mu gihe abandi nabo bahita gusubiramwo mu Burundi abavuga ko iyo nzara rero ibagiramiye ni mice yose nkuko muvyumva na mu nkuru ya Leonce Niyongabo akoje ijwi rya Amerika induta muri Tanzania
turi ku biro by'umukuru w'ikambi ya Nduta uko amakazi mu Giswahili ariko impunzi z'abarundi bakaba bakunze kumwita amakazi impunzi zitari nke ziratonze imbere y'ibyo biro kugira ngo ziyandikishe mu bashaka gutaha ijwi rya Amerika ryaraganiriye na bamwe barongoye abandi mu kambi ariko batagomba ko amazina yabo avugwa Huyu mutwari wa village mu karere atwara aremeza ko harabamaze kwiyandikisha
ntaho mpereye barashika nko kuri gatandatu bamaze kugenda
reka n'uyu mutwari asanzwe atwara zone avuga ko nawe nyene imiryango itari mike imaze kwiyandikisha
haramaze kwiyandikisha abashika nk'imiryango na mirongo itatu abamaze gutaha barabashika nk'abashika ijana bamwe twumva ngo bagiye za Uganda abandi twumva ko bagiye muri za Kenya
abo batware bashira mu migwa abo bantu bariko biyandikisha kugira batahe
igituma impunzi ziriko ziriyandikisha ngo zisubire mu gihugu c'amavukiro notanga ubororero nka butatu kariyo ka mbere nuko uzibona nk'umuntu amaze indwi imwe akiyumvira gutaha igira kabiri hariho abantu usanga baje bazanywe n'inyungu zabo nko kudandaza bagaca babona n'iki gihe injaba zikaba n'iki baca babona ko botuma bisubira ikigira gatatu nuko mu burongozi bwa Nkurunziza batuma abantu kugira ngo baze kononera abari no kungure leta ya Tanzania ibone ko impunzi ziko ziratera akajagari kugira ngo badukure
ibirangiranga mpunzi biratandukanye nk'akarorero batanguye gushika mu nkambi batangurwa n'ubusa hanyuma abakurikiye batangurwa n'urudome A hama abakurikiwe ko baraza muri mwaka wa 2017 batangurwa n'izindi ndome ariko ugiye kuraba ariko barasubira inyuma na abantu bari bwa nyuma nyuma mu mpera z'umwaka wa 2016 n'intango z'2017 abo niko bariko barasubira inyuma niba ariko biyandikisha guhunguka bivugwa yuko bo baje bahunga inzara ivugwa mu gihugu cy'u Burundi bashize ngaha mu nkambi bakaca basanga ivugwa UN yarazigabanije tukaca babona yuko botuma basubira mu gihugu cy'u Burundi
kuguri uyu mutware wa village bamwe mu bariko bariyandikisha kugira batahe bavuga ko batari bwicirwe n'inzara mu buhungiro
ariko bariyandikisha bo barasigura yuko bahunze inzara kubera unja bazipfungutse ariko uri kuraraba unja barapfungujije inja nkeye si ukuvuga yuko twese turabayeho nk'abandi banyagihugu
uyu mutwara ati abayobozi b'ikambi makazi aratangazwa n'abariko bataha mu gihe ariho bari bagihunga
biranatuma n'abarongozi ba Tanzania nka makazi atangara kuba umuntu amaze indwi imwe aca yifuza gutaha none nk'umuntu amaze nk'indwi zibiri aje atari ugusamaza leta ya Tanzania agasavuga ngo arasubiye mwumva uwo muntu aba yahunze iki
impunzi rero ziyandikisha zisaba gutaha zikaba zagiye ziyongera uhereye kuri uyu wa mbere abo biyandikisha kandi baje inyuma yuko hari izindi mpunzi nyinshi zimaze igihe zifatwa mu gihe ziba ziriko zigerageza gusubira I Burundi abandi nabo bagerageza kwimukira mu bindi bihugu gusabayo ubuhungiro Leonce Niyongabo induta muri Tanzania kubw'ijwi rya Amerika
Urakoze Leonce Niyongabo hagati aho twibutse ko kuri wa gatatu genekezo rya 2026 imyaka ibiri yari rumanye neza hatanguye imyirekano kwiyamiriza ikiringo cha gatatu c'umukuru w'igihugu cyo Burundi Petero Nkurunziza inyuma y'iyo myirekano n'imbere yaho gato ko itangura abarundi batari bake barahunze igihugu ishami rya Unigitaho impunzi mu cegeranyo cayo casohotse mu kwezi kwa gatatu ryavuze ko abarundi bagera ku 500,000 ari bamaze guhunga igihugu cyo Burundi abashe muri bo bakaba bari muri Tanzania ifise abagera ku 234,000 518,000 hagakurikira u Rwanda rwakiri abagera ku 185,000 ku murongo wa gatatu haza Uganda bufise abagera ku 444,985 igihugu cha Congo naco kikaba cakiriye impunzi z'abarundi zirenga 333,000 ni mu gihe igihugu cha Kenya naco cakiriye impunzi z'abarundi zigera ku 2,598 muri ico cegeranyo RCR yerekana ko na Mozambique yakiriye abarundi bahunze ico kiringo bagera ku 2,000 Zambia nayo yakira abarenga 1,800 none iyo myaka ibiri mumaze muri yo kambi mubayeho gute abiwanyu murabakumbuye ijwi rya Amerika reka ribahakanya musubire mubavugishe tubahuze nabo twongere tubatahirize biciye muri kano kanya ko gutasha gatangura mu kanyi sase. Kwa telefone wa mbere twakire Fabrice ari muri Congo Uvira. Fabrice miriwe
miriwe neza
murakome ngaho ibuvira
ashatrashima no kuri
akaririmbo kitwa wabagahi sengo nawe wabaha imbere kuja Uvira
bachana bayi gitega
mu ntara ya gitega majahe shatanya canke swahili canke he
oya ngaho mukibimba
mukibimba
muri commune giheta
muri commune ya giheta havugwa namavuka menshi cyane gose
yego
Fabrice ngaho muri Congo hamaze igihe kingana gute
hamaze imyaka 3
hamaze imyaka 3 urumva we n'imbere ya 2015
yego
nuko ukabushaka ko tugutahiriza nde uno musiga Fabrice
bashino musi njaka ko muntahiriza mama wanje itwa banyizi Gefenia Adronisi wa Zafi hakuwe na wanika wose nyene tulikume nino mnyene muli Congo
aba ki?
Zafi
aba?
Abaniga
abaniga, abaniga na wakiga Fabrice
abaniga umpa na wanu nye wabaskare nyene watikoloka
na wanu watikoloka wosu kawabgi ikikuru na musu wagatani
Asante wanda wa kutiga hapo sana Fabrice na wapenda sana kweli.
Asante sana. Ngaho onye bachavuga shukrani canke ni asante mukoresha kahe? Muvuga asante.
Mukoresha nyana ko shukrani canke asante sana. Ariko ariyo no one nandi na ni bagiye.
Aha.
Umukunzi umushere wanje itwa ndayitabara shere nawe natagirije heziga ku matamba karirimba nyene mu dutu bintu mvaka joje
urakoze cyane nawe ugatambe ngaho Uvira ijwi rya Amerika turabatasha mwese
nyera komera mu gihe heziza na mwana wa mugisha
urakoze cyane gose no 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 the way you talk the way
when you smile, baby.
And when you dance, it's killing me, baby. Toma ni baza, ni bicho, yombonari, esubundi wabagahe.
Nyuma ya Fabrice twakire Jean de Dieu nawe ari ku murongo mwiriwe Jean de Dieu.
Mwiriwe.
Urakomeye.
Urakomeye.
Nawe uherereye amajahe Jean de Dieu.
Ndi muri Mozambique.
Uri muri Mozambique. Akabazo ni nkako nabagize Fabrice waba hehe imbere yo kuba muri Mozambique.
Ku mazina yanjye yose banyita Kajambere Jean de Dieu. Aba naje nturuka muri commune Busoni muntara ya Kirundo.
Yego.
Nahunze mu mpera mu kwezi kwa gatandatu muri 2012.
Muri 2015 urumva uragiye kurumanya na wewe imyaka ibiri.
Uraburamwo
iminsi mikenya naga kukumbuye cyane mu Burundi ni giki wumvume ngiyo wumvise kirakuryohera canke ukumvumenga agatima karanse
nufuri ndakumbuye umuketro wanje ubyara papa hamwe na papa nyene bamwita Imana Inoso nakumbura nyene n'abajyango cyane
aho muri Mozambique abarundi muraza murahura rimwe na rimwe mwahahungiye
turahura gake gake nyene
ego nuko rero ukabushaka ko abo bose ubuzukumbuye tubakubwirira iki ku ijuru rya Amerika
nkuri murakize neza kuba mwaratuduhe iki kiganiro kugira tuze turamenyesha kuko ndazi ko nubahaye batwumva
naratwumva gatanu kuri gatanu mu Kirundo.
Yego. Murakize neza kandi murakoze neza no kubaganya.
Yego. Urakoze cyane rwose Jean de Dieu uturamukiriza abarundi bose bari ngaho Mozambique ijo rya Amerika tubafise ku mutima kino kiganiro nico mu ntara no makambi atandukanye mufise amakuru muyadusabikanirize ari bihuha ari ntasho ari iki muca kuri radio yacu @gmail.com. Urakoze cyane ubwire umunsi mwiza aho Mozambique. Urakoze cyane. Umunywanyi wa nyuma wacu uno munsi ni Terence. Terence mwiriwe.
Mwiriwe
neza. Uramajehe ga Terence.
Ema kanya ndi mu ntara ya Mwanza komine ya Sengerema.
Aho Mwanza ni Tanzania?
Ni Tanzania.
Uradutunga utuburanye gato Terence kuko washatse ko tubahuza ntivyashobotse ariko icyo washaka kumubwira kumbura uvuga hari na kazina kiwe hama kiramushikira.
Ego bamwitwa Nzimana Jerome akaba ari mu ntara ya Nduta. Bakaba ni kandi yanduta na nifuza kumutasha twaba tuvugana kuri telefone ariko
ubugana
kibyahenze ubwo ari bikuko ndanyene natanda mutasha birinyenye yumve ko ntihari nawe ndazi neza ko yo bagihari hariho n'abandi nyine bagiye mu makambi twahasigana abo bitwa bashake Andre bananiye hasi abo bose kwa tumuga hiko ni kibugana kwa nda yuko ita mungiro mtu ya Felicia hata hayona wangi wati ya Murundi nini kama mtuja itenga Oskari uwari kuhishure Bujumbura amungi kwa nda imba Joseph na baira koze kisera wote walinga mudikera ni data hicho.
Ego, urakoze chane gose ubutumwa bwawe burashitse hama bari Mwanza na mwebwe kino kiganiro ni ngwanyu mucisanzuremwo iminsi yose tuzokwama turi kumwe namwe.
Ego, murakoze chane
ugira umunsi mwiza.
Namu.
Nuko nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika n'ikiganiro iwanyu mu ntara muri Ganino haba Mozambique, Malawi, Zimbabwe n'ahandi hose mwariko muradukurikirana mwakoze mwe mwatwumva muri mu ntara zitandukanye zigizige guco Burundi ningaha duce turangiriza kino kiganiro cacu iwanyu mu ntara. Inosa Kimenyi na ingenieur bari kumwe mu hinga bw'ivyuma bakoze ibikora inka Diane na haze tuzosubira ku munsi wa mbere mugire weekend nziza.
When you dance, it's killing me, baby. To my neighbors, leave it your